Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabahaye mwiriwe canke bwake bivana naho muherereye nshuti n'abakunzi b'ikiganiro yaga. Ijwi mumva ni njyane ni nahazwe Maria Karori sangwe ikaze makuru yacu uno munsi. Mu ntumbero yo kwegeranya ibirego n'imyidogo by'impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda, ishami rya ONU rijejwe impunzi ku isi hase ryarashize mu iyo kambi udusanduku two gushyiramo ibirego boîte à plaintes mu kinofunofu, tuzoshyirwamo ibirego ku bakozi ba hase cyangwa b'amashyirahamwe bakorana kubyagiriza ibyo kurya ibicuro no kurongora abakenyezi n'abigeme kugira ngo babaronse ubufasha. Graciano Arenga Mangi adufite inkuru mu mwami w'ijwi rya Bimenyimana Manuel.
Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR ryaratanguje kuri uyu wa kane itariki 11 Gitugutu uyu mwaka gushira udusandugu tw'ibirego mu mpande zikomeye zitandukanye mu nkambi y'impunzi z'Abarundi mu Rusenda. Ubwo busandugu bw'ibirego bwashinzwe mu bibanza bitandukanye, ku mazu abana bato bigishirizwamo, amazu akoregwamo ibintu bitandukanye.
Turashima kuri burya bwate bashyize kuko budufasha kubwirero kuko ibyiyumviro byacu bizoshika aho dushaka muri HCR.
Ishyirahamwe HCR ryararemesheje impunzi z'Abarundi ko ibyiyumviro bizoshyirwa mu dusandugu bitandukanye bizoba ibanga rya HCR. Ibirego bitegerezwa kuba mu ibanga ku buryo umugiraneza azoja imbere ya senare tazokwikeka.
Umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yaragenze ku munsi weje ku mugoroba mu gisagara cya Uvira. Lieutenant General Mbara umugaba mukuru w'ingabo yaraherekejwe n'abandi ba general 10 azanye ubutumwa bwo gusambura no kuzimanganya imigwi yose bagwanya ikorera muri ako gace k'igihugu. Mu kiganiro kwa menyesha makuru umuvugizi w'intara ya 33 ya gisirikare Major Chimanga yavuze ko intumbero y'urugendo rw'umukuru w'ingabo mu karere ka Uvira ari gutanguruza umukenyero mushasha wo kurandura na imizi imigwi yose y'abagwanyi ikorera muri ico gice c'igihugu. Tumwumvirize. Agira ati umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare yaje gutanga intumbero ahandi hose mu gihugu cyose. Icyo ariko arakora ni ukwerekana inzira yo gusambura imigwi yose mu itimigwi y'abagwanyi, nicyo kimugenza. Ubuhinga ni bumwe mu gihugu cyose, nta butandukane bukenewe. Ibi byose biri mu byo ariko arakora. Imigwi y'abagwanyi nta kindi yokora atari ugushyira ibigwanisho hasi. Babikoze nk'ejo twababarira, batabikoze baziboneraho. Mu kurangiza, ishyirahamwe Kimuntu wo Cade ryaratanguje ibikorwa cyo kurima ubwoba bw'ibizinu mu ikambi y'impunzi y'Abarundi ya Rusenda. Ibyo bizinu birimwa mu mahangara bizokundwa cyane n'impunzi hamwe n'abasanga badakunda gufungura inyama kubera byo bitagira ibinure ariko bikagira ndema mu mirimo myinshi. Ni muri umunyamakuru wacu mu Rusenda Yvette Munezero.
Ishyirahamwe ry'Abarundi rijejwe igisata cy'imibano rirashyigikira umugwi w'urwaruka kwa Naonikora, harimwo imfuvyi, abagendana ubumuga n'abatagira imiryango yabo biga uburyo bwose bukoreshwa mu iterwa ry'ibizinu. Umurima w'ibizinu uri mu ihangare imwe mu mahangare ari mu Rusenda yateguriwe kwakira impunzi zivuye mu bigo by'ibanze arivyo Centre Communautaire mu Kinofunofu. Kubwa Matias Nzorigendera umwigisha wabo banyeshuri, ubworozi bw'ibizinu n'ingirakamaro cyane cyane ku bantu badafungura inyama kuko icyo giterwa atangorane imwe gitera ku magara y'abantu.
Ni ibintu by'ingirakamaro kwa bajya abantu badafungura inyama cyane, kwa bajya abantu bagwaye indwara za gute za diabete birabafasha cyane. Zijya nsanganyangaburo bari kuronka mu nyama baca bazikuramo mwa bijya bizinu. Nizere ko nk'umuntu wiza hoho nko gushika kuwa gatanu Imana idushoboje ushobora gutangura kwamura ibizinu abantu bagatangura gufungura hano mu ikambi cyangwa inyuma y'ikambi.
Gitegwa cy'ikizinu gikorerwa ahantu hafutse kandi hatagira umuco, mu mwanda w'ibisigarira by'ibyatsi, ibisigarira by'ipampa, by'ibishishwa by'umuceri n'ubundi bwoko bw'umwanda bishobora gushorera ko imitwe, kandi kuri ivyo bisigarira nyene bifata ko bikongera bikaba ivyo kurya.
Amakuru yacu naharangiriye. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye kuva mu ntango gushika here. Yakoze cyane Sergio Bisimwa yobowe na Yakuboka wari yabateguriye. Maria Karoline nahaje nabashikirije mbipfurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.